mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 88.3 no kuri FM 104.3 mu Rwanda. Turi ku mirongo migufi short waves mu Burundi. Kuri internet ni kuri www.radioyacu.com na ho Facebook ni www.radioyacu. Mwiriwe neza nshuti, turi kumwe ne Eugenia Mukankusu basuhuza kandi mbaye ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Twongere kubifuriza kumererwa neza mukurikira radio yanyu ijwi rya Amerika hano i Washington DC muri studio ndi kumwe kandi
na Frederic Mundikije.
Tugera kubagezaho amakuru nkuko nari mbibabwiye.
Ariko urumva ko amasasu menshi yavuza angana gutyo, n'amakuru bari gutanga ngo n'abanyururu batatu bonyine bishwe, urumva ko atari batatu batorotse gusa, ushaka ko bahacitse benshi.
Uwo ni umuturage wa hafi ya gereza ya Huye mu Rwanda mu majyepfo y'igihugu, avuga ku mubare watangajwe na polisi w'abanyururu batorotse bakicwa bakaraswa. Polisi ngo yabanje kurasa hejuru kugira ngo ibakange, ariko bagakomeza guhunga.
Perezida mushasha wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi uyu munsi ku wa kane yarahiye mabanga yo kurongora igihugu. Amerika Donald Trump yatangaje ko azorindira gushikiza ijambo Kongere ya Amerika n'abanyagihugu kubera leta ya Amerika yugaye muri iki gihe. Perezida wa Venezuela Maduro yahagaritse imigenderanire hagati y'ubuciwe na Amerika.
Izo nkuru rero hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya. Mugume hafi ya radio yanyu. Karero duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugezweho na mugenzi wanjye Frederic Nkundikije.
Igome Eugenie amakuru tuyahere ku gihugu cha Kongo aho uyu munsi kwa kane ico gihugu cashikiye icese umukuru w'igihugu mushasha atari itizwe kuba president. Mubaye ubwa mbere mu gihugu cha Kongo habonetse umutegetsi mu buryo buciye mu matora kuva ico gihugu cikukiye mu myaka 60 iheze. Tshisekedi afite imyaka 55 n'umuhungu w'umunyapolitike yabaye kirangiranwa atavuga rumwe n'ubutegetsi Etienne Tshisekedi. Felix Tshisekedi yarahiye mabanga yo kurongora igihugu uyu munsi kuwa kane i Kinshasa. Perezida w'igihugu cya Kenya niwe mukuru w'igihugu cyo muri Afrika wenyine yari yitavye ivyo birori. Leta Zunze Amerika hamwe n'ibindi bihugu muri indwi vyaratangaje ko bizokorana na perezida mushasha wa Kongo. Abanyekongo benshi barizeye ko Tshisekedi azohindura ibitari bike inyuma y'imyaka 18 perezida Joseph Kabila yaramaze ku butegetsi. Muri iki gihe rero Tshisekedi azotegerezwa gukorana n'inama nshingamateka iguriyemo abashingamateka bahurikiye mugambwe wa perezida Joseph Kabila. Iyo ntsinzi ya Tshisekedi ni ntsinzi itari itizwe kuko benshi batibaza ko umunyapolitiki atavuga rumwe na leta yashobora gutsinda umunyapolitiki yashigikiwe na Kabila yaramaze imyaka 18 ku butegetsi. Hari kandi yamakuru ariko aratangazwa avuga ko igihe Tshisekedi yari kuborashikiza ijambo televiziyo y'igihugu yaciye ihisha amasanamu atararangiza ijambo ryiwe. Ibiro bijejwe gutangaza bakuru Reuters bivuga ko abafasha biwe baciye amwicarika ku ntebe bakamuzanira amazi, ariko ngo mu nyuma perezida Tshisekedi yaciye agaruka kubandanya ijambo ryiwe maze asigura ko yari yumvise arushe kubera ibihe by'amatora yamaze yikirekire kandi yumvise ahimbawe cyane n'ibirori byo kurahira. Tukiri kandi ku nkuru y'igihugu cya Kongo, inyuma yaho perezida mushasha wa Repubulika ya Kongo Iharanira Demokarasi Felix Tshisekedi arahiriye mabanga yo kurongora igihugu uyu munsi kuwa kane, yatangaje ko agiye guhagurukira ikibazo cya ruswa n'ibiturire vyamunze igihugu ciwe. Tshisekedi yavuze ko igihugu kitagitakaza imiliyoni biliyoni na biliyoni z'amadolari muri ruswa n'ibiturire ku mwaka. Yatangaje kandi ko agiye gufata ingingo yo kurikura imbohe za politike mu minsi ya vuba. Mu ijambo yashikirije yashimikiye cyane ku mahoro hamwe no kwihanganiranira hagati y'abanyapolitike batavuga rumwe nawe. Yabwiye abanyagihugu isinzi bamushigikiye ko igihugu ciwe kitazosubira kurangwamo inzankano zihagaze ku moko. Yafashe akanya ko kwibuka se amuvyara Etienne Tshisekedi atashoboye gushikira ico kibanza c'umukuru w'igihugu yagwaniye mu gihe kirekire.
Mm-hmm.
muri ko murabandanye kumviriza iradio ijwi rya America. Prezida wa Leta Zunze Ubumwe Donald Trump yatangaje ko agiye kurindiriza ijambo rya marishikirizwa Kongere ya America hamwe n'abanyamerika uko umwaka utashi ngo gushika yumvikanye n'abashinga amategeko ukuntu kibazo cyo kugwara cyangwa kugurura leta cyo torerwa umuti. Trump yagize ati sindiko ndarondera ikindi kibanza no shikirizamwo iryo jambo kuko atakindi kibanza citeka n'icubahiro cyoza kingana n'ikibanza cakoreshejwe kuva kera narindi kiri mu nyubakwa y'abashinga amateka. Muri ubwo butuma yashikirije kuri Twitter ejo ku munsi wa gatatu yarongeye agira ati nditeguriye gushikiriza iryo jambo mu minsi ya vuba. Abatitsi bakora ku ngoro ya President Trump mu ntango bari batangaje ko yari ko arategurije iryo jambo yamara akarishikiriza ari mu kindi kibanza atari mu nyubakwa y'abashinga amateka. Kubera leta ya Amerika yugaye muri iki gihe kuva ku igerekezo rya 2022 y'ukwezi kwa 12 umukuru w'inamashinga amateka Nancy Pelosi yari yasavye Trump kwimurira iryo jambo kuwundi munsi canke akarishikiriza mu ikete yandikiye abashinga amateka. Pelosi yari yavuze ko ari kubera imvo z'umutekano. Perezida Trump ntiyari yemeye insiguro yahawe maze ejo ku munsi wa gatatu acandikira Pelosi amumenyesha ko amuhaye isango ryo gushikiriza iryo jambo mu nyubakwa y'inama ishinga amateka ku igenekezo rya 2019 ry'uku kwezi kwa mbere nk'uko byari bitekanijwe. Pelosi ntiyarindiriye yaciye amwandikira amubwira ko atarahindura ingingo yafashe kandi ko iryo jambo adashobora kurishikiriza ari mu nyubakwa y'abashinga amateka. Muri kamara bandanya kumiriza iradio ijwi rya Amerika umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Antonio Guterres ari kuragabisha ku gihugu cya Venezuela gishobora kuja mu kaga mu gihe abanyapolitiki bariko bagwanira ubutegetsi batofundika amasezerano yotuma umutekano udatosekara. Uruhagarara ruri muri icyo gihugu cyo muri Amerika y'umumanuko bariyongeye ejo ku munsi wa gatatu nyuma yaho Perezida Nicolas Maduro atangarije kwahagaritsa imigenderanire na Leta Amerika yafashe iyo ngingo nyuma yaho Perezida wa Leta Zunze Amerika Donald Trump atangarije ko yemeye icyese ko Perezida wa Venezuela ari Juan Guaido. Umukuru w'inama ishinga amateka yatangaje ko ari we Perezida w'ifata kibanza gihe hari ko haraba imyerekano y'isinzi ry'abantu. Mu ijambo yashikirije uyu munsi ku wa kane Perezida Trump Mwambaria mwijambo yashikirije uyu munsi kwa kane ari mu gisagara cha Davos mu gihugu cy'u Swiss hari kwabera inama mpuzamakungu yerekeye ubutunzi. Guterres yavuze ko yize ko ibiganiro bishoboka hagati y'abanyapolitiki babiri kugira ngo ntihabe uruhagarara rugeramira abanyavenezuela hamwe n'ibihugu bibanye. Maduro yaciye asohora itegeko rivuga ko abanyamerika bose bava ku butaka bw'igihugu ciwe mu masaha 24. Yamara sekretari wa Departement ya Leta Amerika Mike Pompeo yaciye atangaza ko Maduro atagifise ububasha bwo gufata inkingo nk'iyo. Mu kiganiro Perezida Trump yahaye abamenyesha makuru yavuze ko muri iki gihe ata kintu na kimwe Leta Amerika iri kuyategura ariko ko mu gihe ubutegetsi muri Venezuela butoca mu nzira ya demokrasi Leta Amerika yokora ibikenewe byose kugira ngo ibintu bije mu buryo.
Arakoze Frederica nkundikije kuri aya makuru. Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi mutukurikira ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22. Urubuga rwa internet ni wa eshatu akadomo radio ya tuvewa akadomo com. Dukomereze noneho ku makuru yo mu karere. Amakuru yo mu karere tuyahereye mu Rwanda. Mu ijoro ryakeye abagororwa batatu biciwe muri gereza ya Huye ahazwi nka Karubanda. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Asumta Kaboyi uri Kigali mu Rwanda afite inkuru irambuye.
Umuvugizi w'urwego rw'amagereza mu Rwanda bwana Sengabo Hirari yatangarije Radio Ijwi rya Amerika ko mu gihe cya saa tanu z'ijoro ryo kuri uyu wa gatatu aribwo muri gereza ya Karubanda yubatse mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo abagororwa batatu barashwe nyuma yo gushaka gutoroka. Uyu muvugizi asobanura ko abo bagororwa bifashishije imigozi ya supernet babasha kurira igipangu. Sengabo avuga ko abacungagereza bagerageje kubuza abashaka gutoroka barasa hejuru ariko abandi bagakomeza umugambi bikaza kubaviramo kuraswa mu cyicu.
Bari bafite ibihano bitoya bashoboraga no kuzafungurwa vuba. Umwe yari afite igihano cy'imyaka 10, undi afite igihano cy'imyaka 7, igihano cy'imyaka 5. Babiri ni abahuye, undi ni uwa Ruhango. ariko babiri kigara cyatwabonye nuko nubundi byari ubusubira cyaha so bwa mbere bari bafunzwe ni abantu nubundi bigaragara yuko atari abantu bari bafite imyifatire myiza haba muri gereza cyangwa se no hanze.
Hari amakuru yavugaga ko ari abagororwa batanu atari batatu, ubwo ntabwo ariyo?
Ntabwo ariyo rwose.
Abantu benshi bakunda kuvuga bati kuki abo bacungagereza batagerageza kubabuza gutoroka ariko batabije.
Guhamagara umuntu tiye nakubonye subirayo cyangwa hagarara byose turabikora. Iyo bigeze kuri level yaho umuntu ashobora kuba yagusiga biba bikomeye. Biba bikomeye ntabwo kiba kigambira ari ukumwica, nta nubwo kiba kigambira ari ukuvuga ngo mukureho, ahubwo kiba kigambira ni ukumugarura muri gereza. Ariko iyo byanze rero n'urupfu rushobora kubaho.
Abaturage bagerageje gusobanura zimwe mu mpamvu bakeka ko zatumye abagororwa batoroka inyinshi, bavuga ko zatewe n'inzara abagororwa bafite muri iki gihe kuko batagisurwa n'imiryango yabo nyuma y'aho gereza zihagarikiye urujya n'uruza rw'abantu kubera ikibazo cy'indwara y'iseru yadutse.
Gutoroka nyine bamwe baravuga ko ari ukuba barafungiranywe burundu bakaba batagisohoka, abandi bakavuga ko ari inzara mu kigo buzima ari danje. Aho kwicwa n'inzara twicwe n'isasu.
Ngo visite barazihagaritse, ibigori biri kuba bike, nk'abazaga hanze ku makipe babashaka kubona wenda ibyo kurya, wenda babasha kubizamukana n'abandi bakaboneraho. Bashaka rero nabo kwigumura, bakavuga ati kugira ngo twicwe n'inzara twapfa tuhunga.
Umuvugizi w'urwego rw'amagereza mu Rwanda Sengabo yemeza ko koko bahagaritse ibyo gusura abagore rwa ariko nta kibazo cy'ibiribwa kiri muri gereza ya Huye. Hari abandi baturage ariko basanga havuze amasasu menshi ku buryo batekereza ko umubare uvugwa w'abapfuye ushobora kuburenga.
Amasasu twayumvishe hagati ya saa tatu kugera na saa munani bari bakirasa. Twari twagize ubwoba ko twumvaga amasasu ari menshi tukavugira ngo ni ibibazo wenda cyangwa intambara igarutse.
Ariko urumva ko amasasu menshi yavuze angana gutyo n'amakuru bari gutanga ngo ni abanyururu batatu bonyine bishwe, urumva ko atari batatu batorotse gusa. Ushaka ko bahacitse benshi.
Sengabo yabwira Ijwi ry'Amerika ko amasasu yumvikanye ari menshi koko, ariko amenshi yaragamije gutera ubwoba bashakaga gutoroka ngo bareke uwo mugambi, ariko byaje kurangira bose barashwe uko ari batatu. Amakuru yavugaga ko abapfuye ari batanu, uyu muvugizi w'amagereza mu Rwanda yabihakanye. Abarashwe bose uko ari batatu, imirambo yabo yajyanywe mu bitaro bya Kaminuza Butare. Uyu muvugizi asobanura ko urwego rw'ubugenzacyaha RIBU rwahise rutangira iperereza. Urwego rw'amagereza mu Rwanda rutangaza ko rugiye gutumaho imiryango y'abanyakwigendera ngo bazaze gufata imirambo bashyingurwe mu cyubahiro. Musenga basobanura ko imiryango izabura gereza ngo izishingira gushyingura mu cyubahiro abo bagororwa. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Asumta, urakoze. Tuve mu Rwanda tujye noneho mu Burundi, aho abanyagihugu mu mujyi wa Bujumbura bakorera ahantu hakunda guhurira abantu benshi basaba ko hubakwa imisarane. Abo banyagihugu bavuga ko bihagarika aho babonye hose, bagatinya ko bashobora kurwara indwara zivuye ku isuku nke. Muri Minisiteri y'Ubuzima mu Burundi bemeza ko icyo kibazo bakizi. Prosperi Muyuku ushinzwe ibijyanye n'isuku muri iyo minisiteri avuga ko ntacyo umuntu yakwitwaza na kimwe cyatuma yihagarika ku ibarabara, ariko agashima ko amategeko ajyanye n'ibihano yemejwe n'Inteko Ishinga Amategeko. Inkuru irambuye muragezweho na mugenzi wacu, umunyamakuru wacu uri Bujumbura mu Burundi, Remo Nzimana.
Kuva kuri Gardinor hahoze igituro cy'imiduga yunguruza abantu n'ibintu mu ibarabara Bujumbura Bugarama, kubandanya ku ibarabara gitiriwe wa 28 Munyonyo na kazu ka sugumwe rusangi kaharangwa, icibonekeza n'ibibanza abarengana bihagarikamwo munsi y'ibiti cyangwa mu dushamba hamwe hamwe hanoze n'inzira. Abo twasanze bunguruza abantu n'ibintu bavuga ko bifashisha ibyo bibanza kubera atahandi bari buronke.
Uko twogira nyine dupfaho tugiye kubera ko tubona ubwo buzi bwa sugumu nyine atabusanze buhari, yabaho bwari buhari nyine ugenda turagenda mubwo nyine kuko atabuhari nta kundi twobigenza.
Nk'ahantu badaho kwituma kwihagari gasanga kubera atabuzi bwa sugumwe buhegereye, gasanga hantu aba mama niwe babikunda batwagira mu byose.
Eka no kwibarabara Bujumbura agenda uvuye ku cibuso cy'umusirikare atamenyekanye ugana zone Musaga, naho nyine ntakazo ka sugumwe rusangi na kamwe uhabona. Abahaca basaba bajejwe intwaro kugira icyo bakoze kugira indwara zivuye ku isuku ike ntizishinga imizi mu gisagara cya Bujumbura.
Bakaraba ku mabarabara bada barahashyira ubutu bwa sugumwe, naho kwihagarika kugira indwara ya macinya na kolera bigabanuka. Nk'ubu ubonye imvura iri mu iragwa ya mikorobi ikwega iza mu nzuzi, abantu baragenda bakazikarambamwo ndetse no kuzogamwo bakazogamwo.
mwisanzwe ahantu kwibarabara hose canke ahantu hose hahurira abantu hatezwa kuba harakazo kasugumwe je numva abajejwe intwaro ko bafadikanya n'abajejwe amagara y'abantu abaganga kugira bashobore kuraba ahantu hahurira abantu benshi hose habe hari ubuzu bwasugumwe
mu bisagara hagati naho naho nyene hari ubukene bw'utuzu twasugumwe rusangi ku gituro cyo kuri Saint Michel yagararamwo imiduga yunguruza abantu ibajana mu buraruko bw'igisagara hoho ubwo buzu bwasugumwe buriho abakorera ho bemeza ko bafitiye akamaro kanini
byari biriho twarahangayika cyane turondera hantu tuyo kwituma hantu tushobora kwihagarika tukabura bisanga ibyake musikubera kera naho dufungurira abasanga hari imyanda ameze nabi ubu nta mwanda dufise bakubonye uyagarikije n'ahantu rema uracigwa amande kuko baratubwiriye twarete
mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanyikiza c'indwara ya sida baremeza ko Burundi bukiri inyuma mu bijanye no kubaka ubuzu bwa sugumwe rusangi. Prosper Muyuka arongoye igisata kijejwe isuku muri ubwo bushikiranganje akavuga ariko ko ibiba byose bijanye n'isuku rike atari kubera ubwo bukene. Ahatanga akarorero k'ibikorerwa muri komine Buyenzi bishobora gutera indwara abanyagihugu.
Aha mu Buyenzi abantu baracituma mu masashe bagaca bagenda guta mu miserege. Ubuge miserege yari gutwara amazi y'imvura ubisagaye itwara amazi rantu k'abantu binuka umuntu ukucura murumva ko yohumanya ikirere biguhumanya aho tubaye ijya minuko ituma byica ibihimba by'umubiri bituma umuntu amenya ko ibintu bimota no kubinuka nuko bituma bandukirwa n'inzoka z'umunda canke ingwara zo gucibwamwo kandi n'umunsi zimu bihanze amagara y'abene gihugu na cane cane abana batarakwiza imyaka 5
nayo kubijanye nabihagarika ku mabarabara uyarongoye igisata c'isuku yemeza ko biva ku ndero bafise mu bijanye n'isuku agasaba igisata kijejwe iterambere ry'ibisagara gukorana neza n'igisata rongoye.
Ubonye umuntu ahagaze kwibarabara kihagarika, ubonye umuntu agiye kwituma inyuma y'igisaka, n'ikimenyetso cy'indironke, n'ikibazo cy'indero rero. Nico gituma dukeneye ko nk'aha mu gisagara abantu bajejwe iterambere ry'ibisagara urbanism bagize gukorana cyane n'abajejwe iby'isuku ari mu gisagara cyangwa mu gihugati kugira ngo zirye nyuma kwa batekanya zose zubakwa tugire tuti abantu bafite aho kwituma.
Itegeko rigenga isuku ryemejwe n'abashinga amateka n'abakenguza amateka naho ritarategwa ku mukono n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi rivuga ko mu bisagara canke ahahurira abantu benshi hubakwa utuzu twasugumwe ku metero 555. Iyo tegeko ritegekanya guhanisha ihadabu iva ku 10,000 gushika ku 50,000 kuwihagaritse ariho hose hamwe n'100,000 gushika ku miliyoni w'amafaranga y'amarundi kuwagiriwe n'icaha co guta imyanda mu kibanza kitayigenewe. Ibujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Raymond Zimana kuri iyi nkuru. Tuve noneho mu Burundi tunyarukire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho Perezida Felix Tshisekedi, Perezida mushya, yarahiye. Mugenzi wacu Temistocle Mutijima turi kumwe kuri telefone yanyarukiye i Bukavu, aho abaturage bari barimo gukurikira uwo muhango wo kurahira. Temistocle, uranyumva?
Ndakumva neza Jenny.
Ye, wabonye rero aho bari bakurikiye uwo muhango wo kurahira hari mwuka ki?
Wabonaga na abaturage, nakwibutsa ko bakoresheje icyumba kinini kigari gikoze mu buryo bwa etaje, niho berekeye abaturage uwo muhango uko wagendaga imbona nkubone kuri televiziyo. Hari ni icyumba ubusanzwe gifite ubushobozi bwo kwakira abantu bari hagati y'igihumbi na 500 n'ibihumbi 200 bicaye neza, ariko cyuzuye barahagarara no hanze barasigara barasaguka bakajya barebera mu madirishya. Wabonaga rero ko bishimye cyane, ari abantu nyine bagaragaza ko bishimiye kwakira uwo mukuru w'igihugu mushya ndetse n'ibyo bise ihererekanya ry'ubutegetsi.
Nge hanyuma sunyujijemo ijisho ukareba abantu bari bateraniye muri icyo cyumba, uravuga ko cyakira abantu benshi, hari harimo abantu bari biganjemo bari mu kihe kigero cy'imyaka nk'aba urubyiruko, abantu bakuru, abagore, abagabo, byari byifashe gute niba hari icyo watubwiraho?
Bari urebye bari imvange bari bavanze, ari kubona ko higanjemo urubyiruko cyane cyane rwambaye imyambaro igaragaza ibirango by'ishyaka rya UNC ryifatanyije na UDPS ya Tshisekedi bakamutanga nk'umukandida mu cyo bise Capu Le Changement. Nibo batanze uwo mukandida, ariko UNC hano nakwibutsa ko muri Kivu y'Amajyepfo cyane cyane hano i Bukavu ihafite abayoboke benshi cyane nibo benshi bo bahagaragaraga mu mabara y'umweru n'umutuku asanzwe ari ibirango by'iryo shyaka bari biganjemo urubyiruko rwinshi rero n'abagore ariko barimo ndetse n'abagabo ariko abenshi bari mu myaka y'urubyiruko.
Ubaye nk'umenye cyo naringiye kukubaza, uravuze ngo habarimo n'abagore, naringiye kukubaza niba abagore akenshi bakunze kwiheza mu bintu mu bikorwa bitandukanye cyane cyane ibya politiki, naringiye kukubaza niba nabo bari bahari. Hanyuma muri urwo rubyiruko uvuze wabonaga abakobwa n'abahungu bashobora kuba bari mu kumubare wagereranya ukabona kujya kwegerana cyangwa baracyari bakeya?
Oya, abakobwa bari bakeya jeni, abakobwa bari bakigereranyije n'abasore bari habahari. Urubyiruko rw'abasore nirwo rwari rwinshi ubona kandi runagaragara mu bikorwa nk'ibyo n'imyambaro y'amashyaka gutya. Hano no mu bikorwa nk'ibyo usanga urubyiruko rw'abasore ari rwo rubari rwinshi.
None se nko mu ikintu wavuga abantu basigaranye wabonaga bishimiye muri iryo jambo perezida yavuze arahira, hari icyo basigaranye yenda bagarutseho bakavuga bati yatubwiye ko azadukorera iki n'iki, hari ibyo yagarutseho?
Ikintu bagarutseho cyane cyane bishimiye, bavuze yuko ikintu cyo guca ruswa cyane cyane no kunyerezwa kw'amafaranga ya leta agakoreshwa mu bikorwa kwiye gukora ni ikintu bishimiye cyane cyane. Hano hagaragara ikibazo cy'ibikorwa remezo cyane cyane nk'imihanda. Nakwibutsa ko nk'umuntu uvuye muri Kivu y'Amajyepfo, tuvuge avuye Bukavu ashaka kugigoma muri Kivu y'Amajyaruguru, bimusaba guca mu Rwanda kubera ikibazo cy'umuhanda. Uvuye Bukavu nawe ashaka kujya Uvira, ubwo ni muri Kivu y'Amajyepfo, ni intara imwe ariko imijyi itandukanye, nawe bimusaba kwaca Kamembe mu Rwanda akambuka akabona kujya Uvira. Ikintu cy'ibikorwa remezo rero, umutekano ni ibintu bishimiye cyane 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 no guca ruswa ni ibintu babonaga ko bishimiye. Ariko ikibazo ku mutima cyane, baravuga ko ari umunsi w'amateka kuri bo kubona iherekanya ry'ubutegetsi hagati y'umuperezida n'undi nta maraso amenetse. Ni ikintu bishimiye kuri ibindi byose.
Muri makeya, amasogonda makeya, wari ugarutse ku kibazo cy'umutekano, aho hari hahuriye abantu benshi, umutekano wari wifashe ute?
Ndebye nta kidasanzwe, abapolisi nta bari bahari kuri iyo sare, ariko mu mihanda aho bari bahari basanzwe, ariko nta kintu cyo gukaza umutekano wabonaga gihari.
Iye, urakoze cyane Temistocle Mutijima, ubwo iyo nkuru uraza kuyitugezaho ku buryo burambuye mu kanya, yenda uduha n'amajwi yabo mwavuganye niba bishoboka. Urakoze cyane.
Kira
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 kira ni kiganiro cy'urwaruka byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukorera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Radijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko twari tubivuze kuri uyu wa kane, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite umukuru w'igihugu mushya ariwe Felix Tshisekedi. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International usaba uwo muyobozi mushya kwihutira guhana abategetsi bakurikiranwaho ibyaha byo guhohotera uburenganzira bwa muntu, gukuraho igihano cy'urupfu no gukorana n'ibihugu bituranye na Kongo kugira ngo imitwe y'inyeshyamba y'abanyamahanga iri ku butaka bwa Kongo isezererwe. Umushakashatsi ku bibazo bya Kongo muri uwo muryango, Jean Maubert Senga, mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika, yasobanuye ko habonetse ubushake Tshisekedi yabigeraho ibyo byose bamusaba, kuko biri mu byo yarwaniye imyaka myinshi. Ibindi kuri iyi nkuru murabigezwaho n'umunyamakuru Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza uri Nairobi muri Kenya.
Felix Tshisekedi kuva kuri uyu wa kane yahindutse umukuru w'igihugu wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agira gatanu. Ku itariki ya 20 ukwezi, sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro ihejeje kumwemeza, Tshisekedi yavuze ko ari intsinzi y'abakongomani bose kandi yemanga ko azobatwarira bose. Twese abo bakongomani, abafite icyo bamwiteze ko ni benshi, harimo ishyirahamwe Amnesty International. Jean Robert Senga, umushakashatsi ku bibazo bya Kongo muri iryo shyirahamwe, yabisiguye mu kiganiro cyihariye ha Ijwi rya Amerika.
Il est important que les autorités soient attentives aux attentes de la population.
Ningombwa ko abategetsi bumvirize ivyifuzo vy'abanyagihugu. Amnesty International ishigikiye ivyifuzo vy'abakongomani bifatiye ku mategeko nk'ukubahiza uburenganzira bwabo, ukubakingira umutekano no guhindura imibereho yabo. Ariko kandi hari kibazo cy'umutekano. Igenwa ry'abagize leta yiwe hamwe n'intwazangabo rizokwerekana vy'ukuri kwashaka gukingira umutekano w'abakongomani na cyane cyane abasivile bari mu turere turimo intambara. Gukomeza umutekano bisigura kandi guhana intwaza ngabo ziregwa ibyaha byo guhohotera kiremwa muntu hamwe n'ivyo mu ntambara. Ni kibazo kandi cyegi ibihugu by'akarere bwaba Burundi nk'urugero habaye gutana mu mitwe mu ndwi ziheze muri Kivu y'Epfo hagati y'imigwi y'impande zitandukanye rwaba Rwanda canke Uganda. Ivyo bihugu byose bikeneye guhumurizwa ku mutekano wabyo. Sivyo vyonyene Tshisekedi yitezweko n'iryo shirahamwe rihanira ubwigenge bwa kiremwa muntu.
Au cours des dernières années, on a tous été témoins de la restriction drastique de l'espace civique.
Muri imyaka iheze twese turi vyabona vy'agacinyizo n'intwaro y'umukazo abantu babujijwe gushikiriza iryo bagona. Ibinyamakuru birugarwa canke bibuzwa kuvuga amakuru amwamwe. Abanyamakuru bateye ubwoba canke barangazwa. Hari abafungiwe politike n'abahunze igihugu. Hari ingingo kanuni president na leta yiwe nshasha bategerezwa gufata kugira ngo abanyororo barekurwe, uburenganzira bwa kiremwa muntu bwubahirizwe, abanyamakuru bakore bidegemvya, abahunze batahuke. Ikindi gihambaye n'ukureka abantu kugira imyerekano n'abatamwemera bakerekana kababaro kabo mu mahoro. Niyo nzira yonyene yo gusohora uwo mubabaro hatabaye ubugizi bwa nabi. Tumwiteze ko kandi gukuraho igihano cyo gupfa nubwo kitarashirwa mu ngiro kuva mu 2003 kiracari mu mategeko ya Kongo. Perezida mushasha wa Kongo anahamagarirwa kandi gukora uko ashoboye kose kugira ngo ntihagire abandi bakongomani bahunga igihugu.
D'une part, il y a des personnes, plus ou moins 16,000, qui ont fui les violences intercommunautaires dans la région de Maindombe, dans l'ouest de la RDC. Ce sont des violences qui ont éclaté.
Ku ruhande rumwe hari abantu n'imiburi iburi 16,000 bahunze indyane hagati y'amoko mu karere ka Maindombe mu burengero bwa Kongo hari hagati mu kwezi kwa 12. Onu yavuze ko abantu barenga 900 bagandaguwe ico gihe. Hari n'abandi bagera ku 4,000 bahunze ubuseruko bwa Kongo Ibeni bakaba berekeje mu Buganda batinya indyane z'inyuma y'amatora. Abo biyongera ku 10,000 byahunze indyane mu myaka iheze. Ubu urugero rw'abahunga kubera amatora ntirwabaye runini nk'uko twabitinya, ariko nta wose yabwose ko byaheze. Haracara gashavu gafatiye ku matora herutse kandi byanafashe intera y'amacakubiri ya moko. Abategetsi bashasha ataco bakoze dufise ubwoba ko biziyongera hakaba abandi bantu bahunga n'indi mibabaro.
Nous craignons que ça puisse créer d'autres déplacements de population et d'autres souffrances.
Amnesty International isaba kandi umukuru w'igihugu mushasha wa Kongo kubahiriza ubwigenge bw'abakenyezi na cyane cyane mu kubaha ibyo bemererwa n'ibwizwa nshingiro, harimo guhabwa n'imiburi iburi ibice 30% muri leta. Felix Tshisekedi yashikiriye ubutegetsi nyuma y'amatora yo kuba 30 ukwezi kwa 12 umwaka uheze, yateye impari nyinshi. Umwe mu bahiganwa Martin Fayulu yemeje ko ariwe yatsinze, ariko amajwi aribwa. Mugabo naho yitwaye muri senta yubahiza ubwizwa nshingiro ibirego vyiwe ntivyemewe. Perezida agiye kuyobora Kongo mu kiringo c'imyaka 5 n'umuhungu wa Etienne Tshisekedi azwi nk'umugwanyi ataruha yagwanije ubutegetsi bwa Kongo kuva kuri Mobutu gushika ku mpemu ziwe za nyuma yarota gutwara Kongo kugeza cikane ku itariki ya mbere ukwezi kwa kabiri 2017 i Bruxelles mu Bubiligi. N'ubikiziga ciwe kikaba kitari bwatahukano. Eroje uri kaneza Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Eroje urakoze kuri iyo nkuru, hakaba rero nayo dusorejeho, ariko tubasubiramo muri make amakuru twabagejeho avugwa hirya no hino ku isi.
Mu makuru twabashikirije twabwiye ko perezida mushasha wa Repubulika iharanira demokrasi ya Kongo Felix Tshisekedi uyu munsi kuwa kane yarahiye mabanga yo kurongora igihugu. Twabwiye kandi ko perezida wa Leta Zunze Amerika Donald Trump yatangaje ko azorindira gushikiriza ijambo Kongre ya Amerika n'abanyagihugu kubera Leta ya Amerika yugaye muri iki gihe. Twongeye turabwira kandi ko perezida wa Venezuela Maduro yahagaritse imigenderanire hagati y'igihugu ciwe na Amerika.
Nshuti rero mwarimu duteza amatwi, aha niho dusoreje ibiganiro byacu. Tubashimira cyane kuba mwahisemo kudukurikira. Amakuru mwayagejejweho
na Frederic Nkundikije
na Eugenia Mukankusi kuri mikoro. Mukomeze rero mugire ibihe byiza, mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mwarimu uri kumwe kandi na Kelly Nashwan na Facile Gebehu kuri kubuhanga bw'ibyuma. Mwese rero mukomeze kugira ibihe byiza, mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.